Evariste Ndayishimiye yavukiye muri komine Giheta mu ntara ya Gitega mu mwaka w'igimekime amajenera 1968 intara y'Ikirimiro ubu yagizwe umugwa mukuru wa politike. Uwo mugabo azwi ku gatazirano ka Neva yamenyekanye cyane guhera mu mwaka w'igimekime amajenera 1995 yiga muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa kabiri mu gisata cy'amategeko. Icyo gihe yararokotse ubwicanyi bwahitanye bagenzi we b'abahutu biga muri iyo kaminuza. Yaciye yinjira muhari FDD wagwanya leta warumaze iminsi mike utanguye inyuma y'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye yishwe muri 1993. Ndayishimiye atanguye kaminuza. Bamwe mu bo byagendanye ku rugamba babwijwe ijya Amerika ko yagwaniye cyane cyane mu gice cya Bubanza c'ibitoke na Bujumbura Rural kuko yabaye mu kibira n'ubuseruko bwa Congo. Abamuzi bavuga ko ku rugamba yakunzwe n'abo yatwara bigatuma agenwa amabanga atandukanye yo kurongora ibitero no gufasha mu by'amategeko bagendera ko mu ntambara. Yabaye komanda akatari gake igihe yatwara abagwanyi muri zo ntara zitandukanye. Ngo yaranga nuko haba umugwanyi wiwe arenganywa. Ishamba yamazemo imyaka 10 yarirangije mu myaka y'ibihumbi 2000 ashinzwe amabanga yo kurongora ibiro vyiga amategeko na politike y'umuhari wabo. Mu mwaka w'ibihumbi 2003 bashize hasi ibigwanisho bitegurira kuja muri leta no mu gisirikare. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 Ndayishimiye yagizwe cegera c'utwara ibiro bikuru vya gisirikare kimaze gucangwa ku ipete rya generale. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2006 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2007 yagizwe umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu n'umutekano. Arazinanye cyane n'uwo bari basa n'abahanganye mu matora agatogwasa kuko mu mwaka w'ibihumbi 2008 Evariste Ndayishimiye niwe yararongoye intumwa za leta mu masezerano yo gushira hasi ibigwanisho ku muhari Parpehutu FNL wari urongowe na Gwasa. Mu nyuma yabaye umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya gisirikare ikibanza yagumyemwo gushika mu mwaka w'ibihumbi 2014. Intore kazo mu mwaka w'ibihumbi 2015 zadutse asigaye ari umuhanuzi uzihwe ibibazo vya gisivile mu biro kwa perezida nyene. Inyuma y'umwaka umwe yacagenwa kurongora umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi 2016 acasezera igisirikare. Azwi nk'umugabo atavuguruzwa ku ngingo afashe. Gusa uwo muzi yagize ati naha twagwa n'agashavu n'ingoga yigaru hakiri kare arumviriza kandi arugurutse. Abamuzi bati kuba yakoze ubuzi bwinshi mu gihugu arazi neza igisirikare, intwaro, ibiganiro, amashami yigenga n'ibindi. Evariste Ndayishimiye ari mu mugwi w'abasirikare n'abapolisi bafise ipete rya general badashika 10 batwarira igihugu mu mpisho bagafata ingingo zose zerekeye ubuzima bw'igihugu. Abamwegereye bavuga ko kuva mu myaka iheze mu kugenwa ayo mabanga yose kwariye nko kumutegura kuzorongora igihugu kuko umukandida yabwirizwa kuva mu barwanye abo cavunye nk'uko babyivugira. Amashami yigenga arahuriza hamwe ko Ndayishimiye atama dosiye y'ubwicanyi n'isesagwa ry'amatungo ya leta avugwamo. Gusa bakongera koko umuhari w'ugwaruka rw'imbonera kure zegamiye umugambwe avamwo gwakoze amabi menshi rugafatwa na woni nk'akagwi k'inkorabara milise. Ndayishimiye ari watwara umugambwe bati yari afise ububasha bwo kubabuza. Igihe abategetsi batandukanye baguma batoka abanyaburaya n'ibihugu bimwe vyo mu karere, Evariste Ndayishimiye yumvikanye gake avuga amajambo mabi muri ico gisata. Umuhinga mu vya politike yavuganye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ati nibaza ko kugarukana imigenderanire myiza n'ababanyi hamwe n'amakungu arica zohera ko kuko azaho kigejeje igihugu. Kuva kera yari gengesera kuko yaraze bimurindiriye. Ndayishimiye no muntu yegereye perezida Nkurunziza agiye gusubirira nk'uko abatari bake babivuga. Gusa ngo no muntu hamwe aronse abo bakorana ashobora guhindura ibintu. Isoko ry'amakuru yacu ntiryatomoye neza ibyo yohindura ibyo ari byo. Ndayishimiye unakunda kwishira hejuru ahubwo akora yihoreye homme de discretion mu gifaransa. Perezida Peter Nkurunziza avuye ku butegetsi agizwe imboneza y'amaho mu mugambwe no mu gihugu atekerewe imperekeza n'abamucungerera ubuzima bakwiye. Bamwe bati ni kimwe mu bitazokorohera Ndayishimiye gutwara. Yamara abandi nabo bati Ndayishimiye nawe arabizi neza kuko babanye mu ishamba ndetse bakaba baginjiriyemo rimwe. Byumvikana ko atazobura uko abigenza. Evariste Ndayishimiye n'umukirisu wo mu idini rya Katolika adatsiba gusenga n'intebe yiwe irazwi akunda kwicara nk'uko abo bajanayo babivuga. Afise umugore n'abana umunani. Atagihindutse mu kwezi k'umunani ntihazorahira ngo atangure amabanga y'umukuru w'igihugu azomaramwo ikirengo c'imyaka indwi gishobora kwiyongera rimwe nk'uko ibwirizwa shingiro rishaca ribivuga. Ndayishimiye azoca acikumwubahwa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.